This is the Voice of America in Washington. Stay tuned for Dusangire Jambo, our panel discussion in Kirundi and Kinyarwanda, hosted today by Frédéric Ngundikije.
Dusangire Jambo, Dusangire Jambo.
Mwamtetuti mwese mukundi kiganiro dusangira jambo kiganiro cyo munsi mugiye kugishikirizwa na Frederic Munikije tukaba tugiye kuvuga cyane cyane ku byerekeye ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu gikombe cy'isi yose eka o ihiganwa rimaze gushika muri demi-finale tukaba twiteze urukino ruhambaye cyane rwose ruzohuza igihugu cy'Udagi hamwe n'igihugu cya Argentine muri finale uyu munsi rero uyu munsi ku munsi wa Mungu mu kanya kari imbere hanyuma tukaba twatumiye rero abashinga ntabwo bakunda umupira w'amaguru cyane gose kaba ukurikirana bamwe muri bo bamaze no kuja kuraba coupe du monde igikombe higanwa igikombe cy'umupira w'amaguru muri Afrique du Sud mu 2010 aha turi kumwe rero ubwa mbere na mbere n'umushinga Jean Bekimans Manirakiza mwaramutse neza Jean Bekimans
mwaramutse Frederic
Turi kumwe kandi n'uri mushinga ntakunda umupira cyane gose w'amaguru eka ukurikirana cyane gose azi ibiriko biraba muri iki gihe ni Jean Paul Rwitanaga mwaramutse neza Jean Paul mwaramutse neza turi kumwe kandi n'umushinga ntari mu gisagara cya Oslo muri iki gihe yitwa Severin Ntacobera nawe nyine arakunda umupira kandi arawukurikirana mwaramutse neza umushinga ntari Severin
mwaramutse SPD
Mwaramutse neza abashinga ntari mwese rero nkuko nariko ndabivuga kuva iri higanwa ritanguye twarabonye ibintu tari bike bitangaza abantu aho twabonye nk'amakipe akomakomeye avamo hakiri kare tukabona amakipe nka ekipanya yigeze kuronka utwara icyo gikombe ivamo hakiri kare ibintu byatangaje abantu cyane rwose ikanurukino rwabaye nk'ijo nko ku munsi wa gatatu wahuje igihugu cya Argentine n'igihugu cya Hollande rwarukino ruhambaye cyane rwose aho barinze gutara mu mitwe mu bitsindo vya penalty igihugu cya Argentine akaba aricyo kigira amahirwe yo gutsinda 4-2 hanyuma nashaka rero abashinga nahe batubwiye cyane cyane ukuntu bari kurakurikirana uwo rukino ukuntu warubona mbega dutangure kuri we mu shinga nahe Jean Bekimans Manirakiza ikintu muri uru rukino muri iri higanwa mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ikintu mubona ko itandukanye ivyo mwabonye ivyo mwiboneye mwari mwashitse muri Afrique du Sud aho hari habereye iryo higanwa ni nkibihe mu majambo make
ego bakoze Fredi aba majambo make igitandukanye n'inkino zabere muri Afrika y'Epfo nuko hariho ukuntu imigwi ikomakomeye twovuga tuti yari isanzwe yishika kure nk'umugwi wa Espagne Ubutaliyano Ubwongereza yatashe mu gice cya mbere ikindi cyari kiryoheye abakunda kurora inkino z'amaguru harimo ibitsindo byinshi mu nkino z'intango ibyo byararyoheye abantu barorera bavuga bati ku rukino rumwe hatsindwa ibitsindo nka 4 ku rukino ni ibintu byaryohera abarorera inkino z'amaguru mugabo ikindi nashatangaje ni uko hariho imigwi myinshi yo muri Amerika y'Epfo yerekanye kwikina neza za Costa Rica za Honduras za Chile za Uruguay nibaza ko ari kubera bariko bakinira muri kontina iwabo icyo cyatangaje hama rero icyanyuma nuko abateguye izo nkino bari bazwi yuko bari mu ba mbere bazocanye bazotwara icyo gikombe mugabo bakaba bavuyemo umugwi wa Brazil ukaba wavuyemo nabi utsinzwe n'umugwi waba w'Ubudage utsindo indwi kuri kimwe icyo cyatangaje abantu kandi kibandanya gitangaza abantu
ubwo rukino aho igihugu cya Brazil cyatsinzwe indwi kuri kimwe tura bigaruka koko n'ibintu byatangaje abantu kandi bisa n'ibi takunze gushika cyane rwose cyane cyane nk'iyo ekipe usanga ariyo yakiriye izo nkino nashaka namwe Jean Paul Rwitanaga mutubwire ukuntu muri ko murabona izo nkino ziriko turiko turazisozera ikintu gushika ubu cabashitse kunyota cyangwa cabatangaje ni nk'iki
ico nabonye cucu nuko ama ekipe yose ubu nivo y'umukino waraduze cyane rwose gusa rero nk'igihugu cya Amerika mbamwo ni ukuri umupira yashitse ngaha ndamaze imyaka 18 nashitse by'umupira bitavugwa mubw'ubu aho nk'ubu Amerika kinye etazu ni kinye nuko kazi bashye ma televiziyo naho kamakunje bakabareka nuko coach wa Amerika yavuze nukuri Amerika imico yawe yahindutse kuko upiru ni kintu abantu bakurikirana hamiki nacho ni kubyerekeye akanyamuneza umunezero we muri kibuga cy'umupiku akabona baje kururira nyine ibinyamakuru byandika abakinyi bitegura guseka igihugu byabo nyine ibihugu bigayana hagati yavyo nyine abashaka kutamara barakandi kuko kwera agashavure bari bafise nk'umwa Algeria na Almanya barakemene mu 82 hanyuma habintu seba hinju uruba suki namara wenyine mu pevi bagenze n'ukuri urabona ibintu bisitegura neza harimo ubutugane bwiza hanyuma ko bavitege kuko ni ikintu kiba gikomeye ku isi gihuza isi yose gituma abantu mu gihugu bagira amahoro bakurikirana ibikorwa kinwa ico nubwo gacucu hariho imigwi yatangaje abantu hari ibintu vyabari muri kunzi hari turagabo muri yagoribu hari ibintu vyabaye vyinshi vyagatangaza ivyo nibaza ko nukuri umunezero turimo mugabo nari umunezero unezerwa iyo kiti yawe utsinzwe mugabo utsinzwe aho n'umubaru n'umubarute ubwoba
kuko reka namwe Severin ntacobera mutubwireye aho mu gisara cha Oslo murakwikirana cyane rwose izo nkino ariko ku giti cyanyu namwe murakunda umupira w'amaguru kandi eka murawukwikirana nashaka mutubwire ibintu bimaze kubatangaza canke eka ibintu byabashitse ku nyota canke ibintu bitabanezereje
nokuri urakoze kumaha kanya ho kuvuga ico niyumvira nico nabonye muri ugo rukino umupira w'amaguru rwahoze imigwi yo mu isi yose hariya mu Brazil nokuri muri football barakunda kuvuga ngo byose birashobora gushika ibyo turakunze kubibona aho ama ekipe uzubona abantu batazwe yuko akomeye agakora ibintu by'ibitangaza twarabonye ama ekipe muri Afrika za Ghana n'izindi zikina neza cyane hanyuma icyatangaje muri iki gikombe cy'isi yose cyabaye muri Brazil n'ukuntu imigwi twari tuzwikomeye yatsinzwe bimwe bibitera soni nk'umugwi wa Espagne witwa ko wari watanye igikombe cy'uheruka unitangura gusa watsinzwe ibitsindo bitanu ibyo jewe sinagerageje kwiyumvira cyane ngo ndabe icyo byavuye ko ariko byarabaye ibintu by'ibitangaza rwose kubona ikipe ariyo yitwa ko yari ya mbere itsindwa ibitsindo bitanu itsindwa n'Ubuholandi mwarabonye ko ari umugwi wari ukomeye hanyuma ikintu nyine nkomeza kuvuga cyatangaje kubona ibyo tutari duherutse kubona tubona imigwi twahora dukengera ikora ibitangaza tukabona imigwi nayo ikomeye itsindwa nk'abatahari kuko nko gutsindwa ibitsindo indwi jewe nk'umuntu yigeze gukina umupira w'amaguru gushika n'uwo munsi sinzatahura icyo byavuye ko narabonye amakosa taktikma teknikma ibindi nabyo ngira ngo umuselekisioneri wa Brazil niwe yobivuga kuko kugira ngo Brazil inasion vraiment le football est sacré batsindwe nk'abataje mu kibuga jewe nanezerewe ibitsindo biranezerewe kuko abadage bamaze gutsinda bitatu bayitsinze Brazil jewe sinasubiye no kureba n'umupira
yavuze
nti ubye umukoci bamuguze ubye arwite sishaka no gusubira kubona ibyo ariko arakora ariko nacengera kujya amambara n'umwana akajambwira ngo papa ngo rekanye n'icya gatatu kirinji ngo n'icya kane kirinji
mushya na Severin no kwibutsa ko hariho abakinyi bakomeye batari bakinyi hariho umukinyi witwa Neymar hakaba n'umukinyi witwa Thiago abo bose ntibari bakinyi kandi n'abakinyi bahambaye cyane rwose ibyo ntibishobora gutangira
ndazi neza muri Brazil hajya naho bibaza neza ndazi neza ko selectionneur yamagira ingorane zo kwarinya abakinyi kuko hariho in black sinzi ko ari black cyangwa ari byagira ati kubera bose abakinyi bazi gukina mu kuba selectionneur atari ifaranga hejuru Brazil ntabwo ibuza abakinyi gushikaho yovuga ngo Neymar na Paite remplace mbere hari n'abavuga bati yoba yara bijya bintu bavuga ngo bagomba gukinisha abakiri bato yoba yararetse gukinisha abakinyi b'abastar kandi baba experimente uribuka muri 1990 mu Butaliyani Roger Mira bamukinishije sire intervention ya president Biya aravuga ati singomba kubona umukino w'igihugu ntwara uri kurakinwa umukinyi twa Roger Miller ari kurakina bavuga ngo arashaje warabonye bamushize mu ibintu yakoze yakoze bitangaza
yego mereka nabagenzi bacu badufashe kuraba ko bafite insiguro y'ukuntu nka equipe ya Espagne yatsinzwe bitanu equipe yari yatwaye igikombe cyaheruka eka ukuntu equipe ya Argentina ya Brazil ikomeye cyane rwose yatsinzwe ibitsindo indwi nkuko umengo ntiyaje nkuko mushiga nta Jean Bekmas uragiye mu nkino zitandukanye warishiki nkaho muri Afrique du Sud uraraba Coupe du Monde 2010 tubwire ikintu bibaza co bashagenze nawe kuri iyo equipe
urakoze muri rusangi si byashike Brazil yonyene usanga muri no minsi inkino zizo gupira amaguru zirimo aje kwita strategi na ma taktiki baje bakinyi rero bose baranganya gukina barazi umupira bose ama ijyo umushinga na Jean Paul yavuze nivyo imigwi yose imeze nk'iyingana mu bushobozi mugabo barutana mu kuntu bakina iyo je abo canke taktiki baba bafashe ari kuvuga yuko je gikuru nabonye nuko abakinyi bo hagati b'umugwi w'Ubudagi bakomeye cyane batigira bagira ikosa na rimwe Michael Latina ugasanga rero abakinyi b'umugwi wa Brazil baguma babahereza imipira babasubiza imipira ivyo navyo muri mu nkino zikomeye nka ziriya ugize ikosa ugahereza umupira ekipe muriko murakinana ni nk'uko ubahaye igitsindo ugasanga rero n'umugwi w'Ubudagi bazi gukina byiza cyane ubahaye occasion maco barondera ukuntu batsinda hama n'ibyo bavuze bya Thiago Silva yahora ariwe kizigenza muri defense ya Brazil byabonetse yuko umuntu mushasha bashizemo batumvikana n'uwo bakinana uriya David Luiz akaca habaho ibintu uvuga ko ari myenge myinshi akinyi bo mu Budagi bashobora gucamo mugabo muri rusange ni ukuvuga yuko imigwi isho igenza neza ari imigwi bakina nk'umugwi umwe ama imigwi nayo ifise abakinyi bakomakomeye umwe wese akina nk'uri akina urukino rwiwenyene usanga rero bagira ibibazo nicyo kimwe kino nabonye n'imigwi y'iwacu muri Afrika vyarabonetse yuko bari abakinyi bakomakomeye bakina mu migwi ikomakomeye mugabo bashize hamwe mu mugwi usanga umengo ntibariko bakinira umugumu
icyo kibazo cyo muri Afrika amakipe muri Afrika turakigaruka ko mu kanya gatoyi ariko Jean Paul Rwitanaga namwe mutubwira ikintu mwibaza co bacagenze nabi kuri izo nkino ayo ma ekipe akomeye cyane rwose Espagne itsindwa bitanu eka na ekipe yakiriye izo nkino mu bisanzwe igatsindwa ibitsindo indwi kuri kimwe nk'uko umengo siho bari ntibariko barakina insiguro umwe bwe muri nka Jean Paul
yego ubu twese tekinoloji yahinduye ibintu rega twese turaba video zimwe turaba imipira imwe amatakitike namwe byose baguhereza wiruka mu bafundaga mu buryo byose biri kuba video kuba ordinateur hose biruzuye ubu rero umupira waduze ama ekipe nakiza ngo ndi wa uri burakomeye ngo natwaye igikombe ngo ndafise umukinyi umwe ngo akomeye cyane ngo bemera ku isi yose icyo cyumviro ibyo byumviro ni kubihindura cyane rwose kuko hari nk'abakinyi bose bakiri bo muri Amerika Latine bo muri Amerika y'umanuko bakiri buraya iyo buraya barakina muri hose ubu twese turi bamwe singa kera ture ngo twe tugikira tukiri batoye urumva wamenya ko match aba yahogere ngo nk'ubu ukurikana vyo muri Indonesia waje muri Indonesia bakina ico rovuga rero hano ama equipe ataku abantu bamenye yuko ibintu vyahidutse ikindi naco iyo bivuga ngo ndafise umukinyi akomeye ivyo bintu no kuvyibagira gatoye kuko ubu nicyo kivuga ngo ni equipe Neymar si Thiago da kida canke Neymar atakinye nta rusha gusigura ngo itsinde indwi ayo icyo ni gicumuro gutsinda byashika mugabe bidwe kuri Brazil nico gituma abakinyi base byigigongwe abagiye guca Brazil abakinyi abantu muri Brazil abo muri Brazil baranse bavuga yuko tuvemere turabare kuri igihe mwese mudusijya ko muri mwe mwadutesha
mara maji kwa tabu na zusa kwambara imayo ya Brazil kina ito shaka kufuga rero ubu nta muntu umwe ngo ekipe buri muntu umwe cyangwa babiri na batatu abasha kugwara bakitaye imana
bwabo
babire kwa ibintu ibintu byabahindutse rero ubu rero icyo gikomeye abasigaye tactique gusoresha hari wose no mu mitwe préparation psychologique y'abakinyi ikaba imeze neza bakabantu basanzwe bihugu byabo bapfungura neza bakina neza bimenyereza bagakina kari kina cyo urabona bakina mu bushuhe bwinshi hari ibyo zo vuga cucu bya bitsindo no kumenya ko ibintu byahindutse na ekipe ikomeye ibo yose yashaka gutsinda yindi
Severa warufite ico shaka kongereza
ico ngomba gusangira nabo bene wacu iyo turavuga urabona twese turaraba tukaprecia ariko ico tuzi twese nuko ro football umupira w'amaguru ni enjeu d'ensemble hanyuma ikindi kintu yindi aspect dashobora kwibagirwa umupira w'amaguru ni entraînement ikintu rero abadagi basumbye izindi ekipe uzobirabe ushinga nawe Freddy ije ekipe nationale y'abadagi ni ekipe yitwa Bayern Munich benshi bakina muri ekipe imwe baramenyiranye baragira entraînement hamwe pananke anime ekipe umwe asanga akina mu Butaliyano undi muri Manchester undi mu Faransa undi partout hanyuma iyo baje kwitegurira gukina muri Coupe du Monde basubira kwiga mushasha nibyo ndo ndabwira ni football burya c'est un jeu d'ensemble kandi abantu mukina mumenyeranye urabona ko abadagi bari yareze cyane kuko benshi bakira muri Bayern Dominic kandi bakinana muri ekipe yabo bagakinana bagasubira bagakinana muri ekipe nationale urabona ko bari areze vraiment de sorte que ibyo umushinga ntavuze Jean-Pierre Kimas muri coupe nka zijya erere gusa erere gatoya igitego kibatsinzi urayibona ko erere ntoya izo na Brazil ivyo yitse ngo barabaho umupira bangize erere warabonye igitsindo cyakabi cyakane byarakurikiranye ngira nko mu minota 6 abandi nabo peut-être ko bafashe umwanya muri yo gusubira kumenyera na gusubira gukina ariko abadagi babona ku byoroshye
ico ni kibazo cumvikana hanyuma reka Jean Paul yavuze ikibazo gihambaye cyane gose cy'amakipe muri Afrika nayo nyene atahaja naho ubona ko afise abakinyi individuellement usanga bakomeye cyane gose bakina hanze makipe hanze ka wabona ko bazi umupira ariko ugasanga ayo makipe nta nukwatsa ntiyatsa Jean Bekimasi Manira kiza ivyo mu biha insiguro ico hinduka ni iki
ico hinduka nuko imigwi haja aba imugwi so kiragihugu ogira ugwego gwa worry and the panda arutegura abo bakinye n'icyo gihe bakabaha icyo no kwita discipline cyane kumenya yuko bari kwaserukira igihugu kuko jewe indwi imbere yuko abakinyi bo muri Ghana baja muri Brazil narababonye nga bari bantumiye muri ambasade yabo ndaraba n'ukuntu bifata ukuntu bafata abarorerezi warabona yuko bafise ikibazo cya discipline entre bo bonyine niyo bagiye mu kibuga warabona yuko hari abakinyi mengo bariko bikinira ibyo yishakiye umuntu akaba ari muri Angle Ferme agashaka gutira umugari kandi hariho mugenzi wiwe yuguruye ari guhereza umupira agatsinda bijya rero bico bitwereka yuko hariho ikibazo cyo kwigisha abakinyi b'iwacu muri Afrika muri izo za discipline bakagirana ikindi kintu nabonye kandi natwembe twagize ibibazo tugikina umupira nitwigeze twiga ugeze mu cya gatatu wajya muri silfas de reparation cyangwa imbere yaho aho ukuntu abandi baronse okazion gatoyi baca batsinda igitsinda abakinyi biweho muri Afurika biracatugora usanga umengo turiko turatatona ntituzi ivyo turiko turakora naho baba bari abakinyi bakomeye bakina mu migwi y'iwabo hama ica nyuma naco mu bihugu iyo migwi ivamwo usanga harimwo nawo akajagari nk'ubu warumvise ko Nigeria bayugariye muri FIFA muri Ghana barabinye amahera y'agahembo kabo bari babemereye kuva mu mwaka uheze hama baza kukabaha bageze ku munsi wo gukina urukino rwa nyuma ivyo bintu navyo n'ibintu abantu bari bakwiye gusubira ngo bakavuga bati userukira igihugu amakosa nk'ayo arashobora gukora iki kugira ingaruka mbi kumugwi no kugihugu.
Ego mi Jean Paul Rwitanaga namwe ikintu mona kitagenda neza ikintu gituma ama ekipe yo muri Afrika adatera imbere ngo ashike muri za quart de finale demi finale bish nkubera iki habuze iki
abakinyi bari imbere coco nuko mu bihugu dusanzwe ibihugu byino ibihugu byo tureke byo muri Afrika kenshi hariho byava ku bakinyi no kuri leta iti rungi kwa wakini urumva hari ikintu cerekeye nk'abakinyi kuri vyerekeye discipline generation pierako kuri discipline ntibishoboka ko abakinyi bo muri ekipi bagwane ku kibuga ico kintu umuntu acimve ntabazi nuko ivyo bategure mu mito abantu yuko coup du monde gutera umupira ngo niruka ngo na bankomeye amashi coup du monde userukira igihugu se turakiriho wifashe nabi ugatsindwa mu mafuti warapfungwa kuvyerekeye kuri leta nayo ntibishubuka yuko leta iza gutera ingone mu bakinyi yabemeye amahera yabo nibabereke uburyo bazoyaronka kuko nk'irya ndege banze gufata perezida wa Ghana ari wanze kuvuga ngo ni mujana izi miliyoni zitatu muri Brazil ngo abakinyi mubahe bijya bintu bishobye mu nyamakuru abajure bakakwiyantena birateye ubwoba donc igihugu kimenye ko gifite ama ibanga amakorali ama hona abanyagihugu kandi twese nivyo nkubu ekipe yose yaje muri FIFA zironka miliyoni 8 z'amadolari izo twaje gikombe cyizo twaje gikombe zo 3 na dolari miliyoni 35 ya kabiri zo twaje miliyoni 30 ya gatatu zo twaje miliyoni 22 ya kane zo twaje miliyoni 20 naho bantu ubemereye amahera yabahe gukuzo yaronka natari mu gihugu cawe uyabaye kuko nko muri Ghana batinya ko wayanyuruza bavuga ngo umuntu yaduhaye ibikiri biki ikindi naco rero kuvyereka nyene abakinyi baraba coach wabo haro nka bakinyi bakini buraya bafata ama miliyoni mugaba kubera mu coach w'ico gihugu ca muri Afrika adafise menshi kubera amurusha amahera amufata musuzugura akamusuga ntamumvire
kuri icyo kibazo nyine namwe Severin ntacobera mu bona guta makipe yo muri Afrika ni kuki adatera imbere
nuko ireka ndakubwire ntutangare burya football ni shuri iyo kiritire muri Afrika nayo turaronka urabona muri Afrika abakina football na ba amateur bavuga ngo turajyohirwa no gukina football akaduka hariya afite imyaka 30 n'ubwanwa n'akantu yaramaze no kugondama akaza kipuza ngo aragomba gukina umupira agakina umupira ni ukuvuga ngo hari reflex udashaka kudevelopa a 30 ans ni ukuvuga ngo muri Afrika turabuze cette culture de l'école du football hari umuntu yigeze kuvuga ati football burya c'est un jeu pour penseur kandi penseur dans quelle condition oui ufise umwanya mutoya wo kwiyumvira et de décider donc si bintu rero byo gupfa kwaduka ngo uragiye gutera umupira hari abantu baza nyimubimbura hama ekipe twa tubona ukabona umwanterere raje yagize ekipe yiwe umumabra raje ngo nkimukinisha na kare mukinisha na umuntu atigeze akina atigeze agira entraînement no kuvuga ngo ibyo byose twa turavuga bya discipline bya education bya representation y'igihugu abo bakinyi ce sont des comportements les comportements batora bakiri bato bakazikurana turavye experience mu Burundi hari we école du football hari umuntu yitwa Pierre Claver wakambye ariko arabitangura peut-être que mu myaka izoza tuzashobora kuronka abakinyi bakuze bagakurana iyo esprit yo kurepresenta igihugu bakandi bakabafite ishaka bakabazi ibyo bakora batangira kuvuga ngo tugiye gukina ngo turonke amafaranga babanze babone d'abord l'intérêt yo guserukira l'école nationale kandi bakure bafise icyo cyiyumviro baravyize babifise no mu maraso burya muri Afrika vraiment jewe ndashyigikiye iki cyiyumviro cyo kuvuga yuko l'état turadifise muri Afrika les talents turazifise seulement bikenewe umuntu abantu la bonne volonté yo kubyorganiza no kubyenkirika mu bajene baga nous avons de très bons talents muri football muri Afrika.
Ego ariko ndabona kanya kariko karatujana nashaka mu gusozera dutangwe ku mushya na Jean Bekimasa ma nirakiza atubwire ukuntu wewe yibaza ekipe buca itsinda eka n'uyu munsi kwa Mungu ekipe mona ihavigira mahirwe hagati ya ekipe udagi na ekipe ya Argentine ni yihe mutubwire ni gituma muzoba mwatoye ekipe kanaka kuri yo indi ekipe
ego urakoze mu rukino rwa nyuma rwabuza Argentine na Nudagi kuri yo rukino rwa nyuma usanga bashiramo kandi tactics urabona yuko Argentine bakina no mu gihugu Hollande bakinye bagira tactics ya contre attack gusa bagerageza kurondera occasion rwuga yuko no Budage utazokwemerera umukinyi Messi ngo abamwomba murekere uburyo bwo kuronga umupira myinshi ngo wasatire je mugabo mbona ku rupapuro umugwi w'Budage ari ufise amahirwe menshi mugabo nishobora kubera ari umukino wa nyuma n'umugwi wa Argentine ufise abakinyi bakomakomeye Lionel Messi akina muri Barcelone Higuain akina muri Real Madrid Aguero akina muri Manchester City abakinyi Chang'e Di Maria na wene akina muri Madrid n'abakinyi bamenyereye izo nkino ushobora gusanga bashobora gutangaza mugabo wo mugwi w'Ubudage ni wo ku rupapuro umengo ufite amahirwe menshi
mweho Monsieur Nayisevera ntacyo bera
jewe bon sino bibahisha ndakunda umugwi w'Ubudage kandi ndagukundira kuko ukina neza nakubwiye ko ari abantu bakina bazinanye icyo mbona nuko abadagi barafise amahirwe menshi yo gutwara kiriya gikombe kuko urabona ni benshi mu gihe muri Argentine hoho bose biteze ibyo Messi ni umwe abandi nabo nyine barakina mugabo mu badagi urabona bose ils sont forts urabye nka Kroos urabye nka Thomas Müller urabye nk'abajya abahungu banyaruka vraiment ni benshi kandi urumva ils sont forts urya abadagi ikintu basubije abandi bakinyi ni determination kandi urabona iyo bariko barakina urabona ko bariko barakina n'umwete batanu umwanya n'umwe n'umunota n'umwe bahereza uwo bariko barakina ngo nicyo gituma usanga atana amaherere menshi bagira ndabona vraiment abadagi kubera ko urabona abo ntibaharura ku muntu umwe yahujya kwa Argentine abantu bose baharura kuri Messi gusa kamengo niwe Messi byanse hari n'ikindi kintu utavuze ikintu psikolojike burya n'ikintu gikomeye cyane nakujya Neymar atakinye psychologiquement byarashoboye kwa affecta abakinyi nemere spectateur
mweho Jean Paul mwe na gute ikipe ya Vita ukana insinzi ni iyi
narabye foto bashe mu nyamakuru vyerekana nara aba papa dufise ubu Francis ava muri Argentina na ntuze na Benedict atuka mu Budage aba papa babiri umwe atuka mu Budage n'ubundi mu muri Argentina no musabye basenga basaba imana mana umwe avuga ngo dufasha yugucanjira Almanyi inde uni papa wu Francis nawe ngo fasha Jean tsinde urundi zivyo imana ngene bibona ivyo bintu aho rero nakantu kaga gaciyemo mugabo cyuvuga ku mukino wa Argentina na Almanye bose barazi nanje bose barazi raye kuko dufite muri Argentina ba Aguero, Di Maria, Zabaleta, ba di Michelis, ba Rojo bajya bose bara bakina iburaya balavizi bakina iburaya mu Budage hariho ba Ozil ba Kroos ba Götz ba Hummel bajya bose barakinanye ubigisigaye rero nkuko bayivuze cyangwa ngo nabakinye ngo barakomeye oya ubu ni ugukina rero bimwe bitwa gukina hamwe gusenya ku mugozi umwe urumva Almanye ni ukuri ifite chance nyinshi mugabo icyo mbukina imvuga nuko Brazil yose iri nyuma ya Almanye kuko Brazil na Argentine nabasi ntawemera ubundi bose ngo nibihangange muri Amerika Latine ubu rero niho biye guhinyuka rero icyo nsaba Imana gusa kuko amarushwa y'ibitsindiro kuri kimwe arakwiye kuba kuri Brazil igihe kibane Brazil ufata igibane cya kane Argentine ikaba igatwara igikombe cy'isi ikagitwara muri Brazil ikagitwara mu ngoro y'umupira ekipe ya Maracana muri stade ya Maracana icyo gikombe Argentine ikagitwara igihawe mu mimoko na perezida wa Brazil ivyo bari bara bose bari kuba barasenga ivyo bizo bishike mugabo cyo novuga cyoco jendi kuri Argentine
haniho kandi turangirije ikiganiro ndabona kanya katubanye gato cyane gose ndabashimiye cyane gose ku byiyumviro byiza mutanze by'abantu bakunda umupira bawukurikirana cyane gose ikabazi n'abakinnyi bayo maikipe yose akomeye mu Shigantahe Jean Paul Witanaga urakoze turagushimiye nawe mu Shigantahe Bekimanse Manirakiza nawe mu Shigantahe Severin Ntacobera murakoze mwese
murakoze